Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Alice Ndayizeye.
Mathieu abona Yesu niwe ari muhinga bw'ivyuma ndabaramukije n'icuti bakunze ndabayikaze muri amakuru y'Ikirundi tugiye kwashikiriza ashimikiye ku ngingo zikurikira. Bamwe mu banyagihugu mu bice vya Kajaga na Kinyinya muri zone Rutara mu komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura basaba kuronswa amazi meza n'umuyaga nkuba kuko bavuga ko izindwi zishika kuri zibiri bari muri ubwo bukene. Bamwe mu bashinga amateka barafise amakenga ku bijanye n'itangwa ry'amasoko ya leta mu bikorwa vyo kubaka. Hari kuri uyu wa gatanu higwa integuro z'amategeko zijanye n'ibikorwa vyo kwagura, gusanura no kuronsa ibikoresho bitaro vyitiriwe umwami Khaled vyo mu Kamenge. Inyuma y'imyaka itatu ku burongozi bw'ishirahamwe rya basketball mu Burundi Jean Paul Manirakiza abicishije mu rwandiko rwa Giya abona ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu yamenyesheje ko atanze imihoho. Mu nguru y'imico kama tubashikiriza ku minsi yose ya gatanu umunsi twabateguriye isiguro y'imikomo opate Diane Ntabona umwigisha muri za kaminuza mu bijanye n'imico n'amayagwa nyafrika amenyesha ko bwari uburyo bwo kwerekana ubutwari ariko akavuga ko atari umuco wo gutsimbataza mu kanya inkuru imwe yose ukwayo.
Radio Indundi Culture.
Nongeye kubaha ikaze bamwe mu banyagihugu mu bice vya Kajaga na Kinyinya mu komine Mutimbuzi intara ya Bujumbura basaba kuronswa amazi meza n'umuyaga nkuba kuko bavuga ko waheze hafi indwi zibiri bari muri ubwo bukene. Mu burongozi bwa komine basaba abanyagihugu bugajwe n'imyuzure muri kino gihe kuja baraja baravoma muri Kigaramango nayo kubijanye n'umuyaga nkuba bukamenyesha ko wahagaritswe kugira bakingwe impanuka zoshobora gushika. Ni inkuru ya Jean de Dieu Nahimana.
Aya ni indwi zibiri nta mazi tugira nta matara
tugira. Ubukene bw'amazi meza n'umuyaga nkuba ni umwitwari ko abanyagihugu ku mitumba ya Kajaga na Kinyinya muri zone Rukaramu komine Mutimbuzi bugarijwe n'imyuzurira ya Tanganyika n'uruzi Rusizi bubemeza ko kubera ubwo bukene bikora ku mazi ya Tanganyika ayo nayo akaba atari meza. Abanyagihugu bakemeza ko ubwo bukene buza busongera isibe kuko gushika ubu ibintu byose byahagaze.
Mucha make mu buzima habakene hakenewe amazi meza ku buzima bw'abantu. Mugati tumaze gushikirwa n'iki kiza dukore imicafu y'abapiperi yagize yamenetse umwanda ugasanzara tugaca tubura amazi ya regidezo tugaca tubura amatara no kuvuga ko ubu nta kintu na kimwe aha mwino site dufise.
Abanyagihugu basaba ko ico kibazo cokemugwa. Mu burongozi bwa komine Mutimbuzi baremeza ko hari ubukene bw'amazi meza muri ico gice kuko amabombo rusangi ari mu mazi muri kino gihe. Umutanyiro wa komine Mutimbuzi akabasaba kwigora bakaja baraja kuvoma kwibombo riri ku mutumba wa Kigaramango.
Nayo nyene ubukene bw'amazi bwaciye buhaba kubitse nyene kuri ivyo biza vyashitse ahari marubine publike basa yaguye gushikayo ivyo vyose ni ibibazo. Mugabo harahari bombo abamakinga bavoma ko baragenda muri Kigaramango baravoma n'abanyagatumba benshi niyo bavoma iyo bavoma amazi bajara mu gatumba.
Yamara Musantiri wa komine Mutimbuzi Simeho Butoyi arasigura ko ingingo yo guca umuyaga nkuba muri ico gice yafashe kugira bakinga amasanganya yoshobora kwaduka kubera igice kinini kirimwo inyubako z'umuyaga nkuba ziri mu mazi muri kino gihe.
Bo amatara turabwira yuko bayakase kubwo kubakingira urazi amazi ko atwara umuyaga nkuba ashobora guhonyoramo muri ayo mazi kumva urusinga rusiga umuyaga nkuba nako utonoye wagiranye contact nayo mazi ugasanga abantu barapfuye.
Mu itangazo ishyirahamwe ritanga umuyaga nkuba n'amazi regidezo ryasohoye mu ntango z'inondwi rikaba ryari ryatangaje ko bimwe mu bice byo komera z'igisagara bizobura amatara kubera hari kwategurwa umuyaga nkuba ukwije ivyankenerwa.
Jean de Dieu Nahimana urakoze. Uburundi bwaragize ingorane z'uburyo co kimwe n'ihindagurika ry'ibihe ari navyo vyatumye ivyo igihugu ciyemeje mu nama mpuzamakungu ngo yigije iterambere n'igwirana ry'abantu bigorana gushikwa ko mu gihe hari inama yimirije izoba kuva itariki 29 z'ukwezi kwa kane gushika itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka. Umuyobozi mukuru w'intwaro yo hagati mu gihugu mu bushikiranganje mu byo bujejwe hari mu iterambere rusangi avuga ko umurindi w'igwirana ry'abantu uriko uragabanuka. Valentine Nahimana yemeza kandi ko n'igisata c'amagara y'abantu hari inyuba kwazi yongereye tumukurikire.
Uburundi bwarishinze mu bijanye n'ubuzima bwose bw'igihugu hariho bimwe byagaragenze neza nyine navyo biko birakogwa no kubisata by'amugara y'abantu twaragize intambwe tuvuriye ko turashika ku yindi aho twovuga nk'ibicanye n'amavuriro yiyongereye no kungene abantu bivutsa cyo twita accès au soins de santé yindi twiyongereye mu kijyanye n'amagara y'abantu n'ibicanye n'ihinduka ku bijyanye n'ibirana by'abantu abarundi baratahuye ikibirana cy'abantu igeneye ko ari ikibazo ku gihugu no kwiterambere no kuvuga turafise intambwe twavuye ko kera twari ku bice birenga bitandatu kwijana bitandatu n'ibice icenda kwijana ariko byaramanutse cyane turi mu bice bine n'utundi dukeye tugiye mu bijyanye n'indero kandi abana baje ku ishuri n'ibirometero bagira ubu hari cyahindutse cyane
mu byo mwari mwiyemeje kumbure tagenze neza cyo bari ibintu
sinobwa ntibyagenze neza kuko biriko birarangwa muri hafite ibihe tugezemo turi muri context international kuko ibikuru bikuru bimwe harimo uburyo hakabamo n'ibizihindukira by'ibihe bica bituma rero n'uburyo butajyana no kuboneka kugira ya mikaba bitwifuza kurangura yose ishobore gushobora
bamwe mu bashinga amateka bavuga ko bafise amakenga kubijanye n'itangwa ry'amasoko mu bikorwa byo kubaka ayo makenga ashikirijwe kuri uyu wa gatanu higwa integuro z'amategeko zibiri zijanye n'ibikorwa byo kwagura gusanura no kuronsa ibikoresho ibitaro byitiriwe umwami Khaled byo mu Kamenge abo bashinga amateka bakaba basavye ko ibyo bikorwa byokurikiranwa kugira igihugu nikiyaho mbere umushikiranganje mu vyajejwe harimo Indera akaba yahumurije ko hazoba mu muco Nido na Claire ya Kankundi.
Higwa izo nteguro z'amategeko zibiri zijanye n'ibikorwa byo gusanura, kwagura no kuronsa ibikoresho ibitaro byitiriwe umwami Khaled byo mu Kamenge byatewe ku mukono imwe muri Marrakech mu gihugu cha Maroc, iyindi muri Riyadh mu gihugu cha Arabia Saudite. Bamwe mu bashinga amateka bashikirije amakenga kubijanye na cyane cyane itangwa ry'amasoko.
Mwategekanije iki kugira ngo hazobe ubusuma bw'ayo mafaranga, dukuvuga muri passation de marché ko ni wakunda kubingorane. Kandi abashinga amateka twifuza yuko nihagera gutanga amasoko zozokumvikana ku maradiyo kugira ngo ibintu by'agahombe byama byabaye tukabyumva ntibizosubire kuba
ikijanye n'ingendo hatura tubona passation de marché ikunda kugenda ugasanga ikiringo cyategekanijwe ko ibyo bikorwa byotangurira ko bigahera ugasanga ikiringo bihaye kirarenze iyo rero ikiringo bihaye kirenze tuzore tuca muri wa mwanya uko leta iriha amafaranga kandi tatangura gukora kugira ngo ubwo buryo buboneke
umushikiranganje mu byajeje hari mwindero ari umutumire mu nama nshinga amateka kuri uyu wa gatanu François Habyarimana akaba yabahumurije ko mu bushikiranganje arongoye iyo hageze itangwa ry'amasoko ubwo bushikiranganje kugerageza hakabamwe umuco
twebwe nko mu bushikiranganje twaramaze gutanga intumbero yuko ibintu byo gutanga amasoko byoca mu muco kugira ngo ubifitiye uburenganzira wese ashobore guhiganwa igica gikurikira no gukurikiza amategeko nta kindi amategeko agenga amasoko arahari kandi aratomoye neza
icegera cya mbere cy'urongo inama nshinga amateka Sabina Nakarutimana akaba yasabye ashimitse umushikiranganje ajejwe indero gukurikiranira hafi iryo tangwa ry'amasoko igihugu ntikihahombere
ibijanye n'amasoko muzobikurikirana ubwitonzi babigarutse kabubahwa integuro nk'izi zirakunda guca ngaha mugabo ugasanga imyaka n'iyindi iraheze atagikozwe ivyo twebwe duserukira bene igihugu ntibiheza ngo bitunezere kandi turizeye ko nkuko mwabishikirije na mwebwe ari umwitwarariko wanyu
ibikorwa byo kwagura gusanura no kuronsa ibikoresho ibitaro vyitiriwe umwami Khaled byo mu Kamenge bizokoresha amafaranga y'ingurane ya banki nkuru y'abarabu ijejwe guteza imbere mu vy'ubutunzi ya Afrika ku mafaranga angana n'imiliyoni 34 z'amadolari y'amanyamerika hamwe n'ingurane y'imiliyoni 50 z'amadolari y'amanyamerika azotangwa n'ikigega kijejwe iterambere co muri Arabia Saudite.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture turabandanya n'amakuru yacu igihugu cyo kuriha barimwe bashoreye umwimbu wabo mu kigo Anajesa mu ntara ya Kayanza cararangiye mu makomine nka yose uretse muri komine Muhanga ariko no muri iyo komine uhagarariye koperative y'abarimye Siape mu ntara ya Kayanza amenyesha ko ico gikorwa kizorangirana n'inondwi Jean Ndahimana idoneto
itangwa ry'ayo mafaranga ryagiye mu ngiro inyuma yaho umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca atari yakamo ku munsi wa mbere w'inzu heze kwababijejwe bori habarimye amafaranga y'umwembo wabo bitako aranatanga n'isango ntarengwa ryo kugera ku munsi wa gatanu w'inzu heze nubwo bisa naho ritakurikijwe kuberako ngo hari hakiriho ibitarashirwa mu ngiro kugira ngo ya mafaranga ashikire beneyo muri iyi nzu turimo rero niho abo barimye baronswa ayo mafaranga intara ya Kayanza ikaba yaronkejwe amafaranga arenga gato imiliyaridi zine n'imiliyoni amajana atatu na mirongo ibiri kugera kuri uwa kane amakomine hafi nka yose akaba yaramaze kuronswa ayo mafaranga kiretse kumine ya Muhanga icyo gikorwa cyafashe umwanya munini ivyo navyo ngo bikaba byaturutse kumva z'uko iyo komine yaronkejwe menshi ugereranije n'izindi komine kuko ayo mafaranga arenga gato umuliyaridi umwe n'imiliyoni amajana atandatu na mirongo itanu na zine ariko rero Berekimbazi Saguye musitani wa komine ya Kabarore akamenyesha ko mu iyo komine habonetse amafaranga angana ibice 95% ku ijana vyayo yategerezwa kuronswa ngo hakaba hagisigaye amafaranga angana hafi imiliyoni zine batararonka Ernest Bitsinda arongoye koperative SIAP ikorana n'ikigo Anagesa mu kugura umwimbo w'ibigori akamenyesha ko amafaranga yahawe ayo makomine ari yo kugera ku igenekerezo ry'indwi ndamukiza asigaye angana hafi n'imiliyoni 127 ngo akaba ataraboneka agasaba rero abarimye ko barihangana mu kurindira ko ibintu bija mu ngiro mu Kayanza Jean Himana kuri radio indundukiye tuyo
Jean Himana urakoze nyuma y'imyaka itatu ku burongozi bw'ishirahamwe rya basketball mu Burundi Jean Paul Manirakiza bicishije mu rwandiko rwa giya habona ku mukoro wo kuri uyu wa gatanu yamenyesheje ko atanze imihoho akavuga ko bivuye ku mvuzi we bwite maze acashimira abo bakoranye muri iyo myaka Claver Hachimana icegera ciwe ni wabaye ararongora ishirahamwe Febabu byifata kibanza nkuko yabandanije abimenyesha muri urwo rwandiko mu kurindira inama ya bose izokwemeza iryo tanga ry'imihoho mukanya inkuru y'imico kama
Radio Indoni Culture inkuru y'imico kama
Munguri micho kama tubashikiriza ku minsi ya gatanu umunsi twabateguriye insiguro y'imikomo Patrice Diano ntabona umwigisha muri za kaminuza mu bijanye n'imico n'amayagwa nyafrika menyesha ko ari amajambo yakoreshwa n'abungere igihe baragiye ari mu bitutsi urushije uwundi agafatwa nk'urushije uwundi ubutwari Patrice ntabona ariko havuga ko ari umugenzo wo gusezererwa afatiye ku majambo akoreshwamwo inkuru y'imico kama na Jotwa iratuza
nkuko bishikirizwa na Patrice Adriano ntabona imikomo n'amajambo yakoreshwa n'abungere mu gutukana ku bavyeyi
imikomo kwari gutukana kwa bungere cyane cyane nyina niba bakunda kuvuga ingene yari mu bintu bidashoboka bibishano ndovuga ndosubiramo gushika amatakomoka ababaye kumutukiye nyina kera ugutukiye ubuze gusa izina rya nyoko mwasha mu Rwanda niko byari bimeze mu Kirundi
imikomo rero wari umukino w'abungere kandi yakoreshwa n'abahungu gusa abigeme ntibayikoresha
abungere bari bafise imigenzo myinshi abungere rero mu bikino byabo ko byari byinshi harimo n'imikomo mu kuvuga kurushanywa gutukana gatuka uwundi muhungu kuri nyina ukamurebya rwose ukavuga nyina byagira abahungu gusa n'abakobwa babijyamo
uwo mukino Patrice ntabona awugereranya n'indwano hagati y'imfizi zibiri
kwari kwishongora kwa bungere mugabo wishongora ku wundi mwungere kuyimvizi zirwana byari nka kimwe uraze kuyimvizi zirwanye yinesheje iyindi yakiyerekeza gushika iwabo kandi imvizi yose yahungije iwabo hanyuma rero yinesheje iyindi igaca yivuga igashika igororoka igaruka iyindi nayo igaheza girika igumye mu rugo iwabo nabo bakora bene gutyo bungere
Patrice ntabona yerekana ko uwo mukino bwari uburyo bwo kwerekana ubuhizi bw'umwe muri abo
byari bikino mugabo bikubera kugira ngo bintware nuko gutukana harimo ubutwari nuko nabivuga yerega yamutuma atakomoka uko ababaye bamuvugira nabi nyina bwari ubutwari bukwerekana gushobora kunesha umwungere wundi agatakomoka amara amara mara kwa neshejwe amara mara no kumutukiye nyina gushika hamwe bimuterison
avuga ko naho uwo mugenzo wakoreshwa atari umugenzo wo kubandanya kuko amajambo akoreshwamwo atari meza
simico kama dukuye kwigisha ubu nibintu byo kurengana hari ibintu byinshi twarenganye twarenganye ubwa mbere imico y'ukurwana ukabigira ubutwari kandi bibihere nyene iyo yoyo ibishego no kwirengana rwose rwose ntabwo bakivyubahuka
imikomo rero yakoreshwa umwanya bungere baba baragiye abungere bariko baterana imikomo bifata mu gahanga ikimenyetso cuko batanguje indwano
Jotan iratuze ni no kuri no nkuri imico kama turangirije ko ano makuru twariko turabashikiriza shimire Matiya abona Yesu ari muhinga bw'ivyuma shimire namwese mwari muduteza biri mwandanye mugire bihe byiza murakoze